Iri ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Washington DC. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi muri uyu mwanya. Muri kumwe nanje Fidenio Ngabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza n'amakuru.
Igihugu cy'u Burundi nta gihugu na kimwe muri kano karere gishobora gusotora, nta n'umuntu n'umwe ashobora gukora ikibi avuye mu Burundi ngo aje gusotora igihugu kibanye icyo cyo cyose, cyane ngo hagire imigwi yitwaje ibirwanisho runaka yoshigikirwa na leta y'u Burundi.
Uni ambasadeur Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru muri presidansi y'u Burundi, beshuza raporo y'igice cya mbere yasohowe n'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ivuga ku mirwi n'ibihugu bitera umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tubafitiye ashimikira kuri iyo raporo y'umugwi w'abahinga ba ONU ku vyerekeye umutekano muke muri Kongo. Nyamara duhere ku ncamake y'amakuru yo hirya no hino tubashikiza mu kanya gatoyi. Louise Mushikiwabo yahoze ari umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'u Rwanda yashikiye icese uno munsi kwa kane amabanga yo kuyobora ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa, Organisation Internationale de la Francophonie, OIF, mu mfunyafunya.
Inteko ishinga amategeko nshya ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Congress, irimo irarahira kugira ngo itangire imirimo yayo.
Komisiyo y'igihugu ijejwe amatora muri Kongo ishobora gusibisha itangazwa ry'ibiharuro by'agateganyo byavuye mu matora yabaye ku munsi w'Imana urangiye.
Muri Sudani abashinzwe umutekano barashe ibyuka biryana mu maso mu bantu bari mu myigaragambyo uyu munsi.
Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gato, imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Idoni idorero ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye. Louise Mushikiwabo yahoze ari umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'u Rwanda yashikiye icese uno munsi kwa kane amabanga yo kuyobora ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa, Organisation Internationale de la Francophonie, OIF, mu mfunyapfunyo. Azayobora ishyirahamwe OIF mu kiringo cy'imyaka ine. Igihe haba ibirori byo gushikira icese amabanga y'umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe, abanyamakuru ntibari batumiwe. Mushikiwabo asubiriye Michael Jean aturuka mu gihugu cya Canada. Mushikiwabo avuga ko bazokorera hamwe kugira bishure ku migambi nyamukuru y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize ishyirahamwe OIF. Louise Mushikiwabo yatowe kuyobora ishyirahamwe OIF ku itariki 12 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka turangije. Hari igihe cy'inama y'iryo shyirahamwe yabereye mu gisagara cya Erevan mu gihugu cya Armenia. Mushikiwabo abaye umunyamabanga mukuru agira kane w'ishyirahamwe OIF. Abandi baranguye ayo mabanga imbere yiwe ni Michael Jean wo muri Canada, Abdou Diouf wo muri Senegal na Boutros Ghali wo mu gihugu cya Misiri. Ishyirahamwe OIF rigizwe n'ibihugu 88, ni ukuvuga hafi y'abantu 1,300,000 bavuga ururimi rw'Igifaransa.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Congress, inteko ishinga amategeko nshya yatowe mu kwa 11 gushize, irimo irarahira kugira ngo itangire imirimo yayo ku mugaragaro nyuma y'imyaka ibiri yari imaze yiganjemo abo mu ishyaka ry'abarepublikani. Umutwe w'abadepite uraba wiganjemo abademokrate, naho sena nyine yo yagumye mu maboko y'abarepublikani. Depite Nancy Pelosi, umwe mu bahagarariye leta ya California, arahabwa amahirwe menshi yo kuba perezida w'abadepite, amatora araba mu kanya gato cyane. Nancy Pelosi yigeze kuba perezida w'umutwe w'abadepite nanone guhera mu 2007 kugera mu 2011. Mu mateka ya Amerika, Nancy Pelosi niwe mutegarugori wenyine wayoboye umutwe w'abadepite wa Congress. Perezida w'umutwe w'abadepite ni uwa gatatu mu buyobozi bw'igihugu, inyuma ya perezida wa Repubulika na vice perezida wa Repubulika. Inteko ishinga amategeko isanze imirimo imwe n'imwe ya guverinoma Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze iminsi 13 yarahagaze, icyuye igihe yananiwe kumvikana na perezida Trump ku ngengo y'imari ya leta. Mu bindi bibazo iyi nteko ishinga amategeko izahura nabyo, abadepite b'abademokrate bashobora kuzatangiza anketi ku birego by'uko Uburusiya bwaba bwarafashije perezida Trump gutsinda amatora yo mu 2016.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Komisiyo y'igihugu ijejwe amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangarije itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP uno munsi wa kane kugwo rwego rushobora gusibisha itangazwa ry'ibiharuro by'agateganyo byavuye mu matora yabaye ku munsi w'Imana urangiye. Corneille Nanga ayoboye iyo komisiyo avuga ko bariko bakora bataruhuka kugira bashikirize ibyavuye mu matora mu gihe cy'iminsi itatu. Yamara avuga ko batabishoboye ritazoba rikosa ryabo. Inyuma yuko asibishijwe inshuro zitari nka amatora y'umukuru w'igihugu muri Kongo yarabaye ku munsi w'Imana urangiye, yamara mu gihe igikorwa cyo guharura amajwi kiriko kiraba, abatavuga rumwe na leta bafise impungenge ko hazobusuma mu guharura ayo majwi mu buryo bizohengamira ku ruhande rw'umukandida President Joseph Kabila yifuza ko amusubirira, nawe ni Emmanuel Ramazani Shadari. Komisiyo y'igihugu ijejwe amatora muri Kongo yemeye gusohora ibiharuro byavuye mu matora by'agateganyo ku itariki zitandatu z'uku kwezi kwa mbere. Ibiharuro vya nyuma bitekanijwe ko bishikirizwa ku itariki 15 zo ku kwezi kwa mbere. Prezida Mushasha nawe azorahira imisi itatu inyuma yaho.
Muri Sudani abashinzwe umutekano barashibyuka biryana mu maso mu bantu bari mu myigaragambyo uyu munsi. Abo baturage barenga 200 barimo berekeza ku cicaro gikuru cy'ishyaka rya President Omar al-Bashir mu mujyi w'icyambu cya Port Sudan ku nyanja itukura. Bari bajyanye urwandiko rusaba leta ya Perezida Bashir kwegura no gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho yategura amatora. Mu mashyaka atavuga rumwe na leta yarushyizeho umukono harimo UMA rya Sadiq El Mahdi wigeze kuba minisitiri w'intebe inshuro ebyiri, yambuwe ubutegetsi na kudeta ya General Bashir mu 1989. Abatavuga rumwe na leta ya Sudani bamaze ibyumweru bibiri bakora imyigaragambyo. Imyigaragambyo yaguyemo abaturage 19 nk'uko leta ibivuga, naho umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International wo wemeza ko abapfuye ari 37 bapfuye barashwe n'abashinzwe umutekano. N'ubwa mbere Perezida Bashir ahuye na bene ubu burakari bw'abaturage mu myaka 30 amaze ku butegetsi.
Muri Afrika kandi igisirikare cya Amerika cyagize ku munsi wa gatatu no kuvuga ejo igitero cy'indege z'ingwano mu manuko bushira uburengero bwa Somalia. Icyo gitero cyahitanye abagwanyi b'umugwi Al-Shabab 10. Itangazo ry'ibiro bikuru bya gisirikare muri Afrika AFRICOM rimenyesha ko icyo gitero cyabereye hafi y'ahitwa Derou Sanle, cyari kigenewe kugabanya uruja n'uruza no kugabanya ingufu z'abagwanyi ba Al-Shabab. Itangazo ry'ibiro AFRICOM rimenyesha ko atabasivile bakomeretse cyangwa ngo bahasige ubuzima muri icyo gitero. Icyo gitero cya mbere gitangajwe Amerika igize muri Somalia muri uyu mwaka w'2019. Amerika yagize ibitero 47 mu mwaka uheze muri Somalia. Amerika yongereje ibitero by'indege z'ingwano muri Somalia kuva Perezida Donald Trump ashitse ku butegetsi. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC.
Amakuru mu biyaga bigari. Ejo twabagejejeho inkuru y'itsinda ry'inzobere z'umuryango w'abibumbye bareba ibibazo biteza umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bahanga rero batangaje raporo yabo y'igihembwe. Umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana yatubwiye ibikubiye muri iyo raporo, twongere tubibibutse nawe.
Ni raporo igaragaza imitwe y'abarwanyi ikorera mu bice binyuranye bya Kongo kuri abarwanyi n'intwaro. Iyi raporo itunga agatoki bimwe mu bihugu bituranye na Kongo kuba ari byo bihugu fasha abarwanyi. Abatangabuhamya banyuranye baganiriye n'izi nzobere bavuga ko i Bujumbura mu Burundi ariho hahurizwa ibikorwa byo gushaka abarwanyi n'ibikoresho nkenerwa. Izi nzobere zivuga ko mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize zaganiriye n'abantu 12 bahoze ari abarwanyi, bazibwira ko hari umutwe w'inyeshyamba ukorana n'ishyaka rya RNC, ihuriro nyarwanda rikorera hanze rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, hamwe n'undi mutwe witwa ngo Mino. Izi nyeshyamba zivuga kuba zikorera muri teritwari ya Fizi na Uvira mu ntara y'Amajyepfo, zaba zigizwe ahanini n'abakomoka mu Rwanda hamwe n'abanyekongo b'abanyamurenge. Aba bahoze ari abarwanyi babwiye inzobere za Loni ko bahabwa amabwiriza babwiwe ko umutwe wabo witwa P5, ni ukuvuga ihuriro ry'imitwe itanu ya politiki irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ikorera hanze y'igihugu. Iyo ni Amahoro Peace, FDW Inkingi, BDP Imanzi, PS Imberakuri na RNC ya Kayumba Nyamwasa. Aba barwanyi kandi baba baravuze ko Nyamwasa agera muri aka gace inshuro nyinshi. Iyi raporo y'inzobere za Loni yerekana ko urunana rwo gushaka abarwanyi rwubakiye mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura uburyo babasha gushaka abayoboke no mu bindi bice bya Afurika n'uburengerazuba bw'Uburayi bakazanwa hitwa Bijabo muri teritwari ya Fizi. Nubwo izi nzobere zivuga ko aya makuru ziyakesha ubuhamya bwa benshi mu bahoze ari abarwanyi, ntizakwemeza neza niba ubutegetsi bw'u Burundi buza aya makuru. Zivuga ko zabwandikiye zibusaba amakuru ku byo urunana ariko ntibwasubiza. Abashinzwe gushaka abarwanyi ngo bashobora kugirana ibiganiro imbona nkubone kuvugana kuri telefone cyangwa binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Uwitwa Rashid niwe bivugwa ko ari ushinzwe kwinjiza abarwanyi kandi agakorana n'abandi hirya no hino. Iyi raporo ivuga ko ari nawe ukorana mu buryo butaziguye n'uwitwa Nyamusaraba ariwe muyobozi wabo Bijabo. Raporo ikomeza isobanura ko abemeye kwinjira mu gisirikare bahurizwa mu rugo rwa Rashid Bujumbura akabishyurira amafaranga y'urugendo nyuma yo kubambura ibyo bafite byose nk'amafaranga, amatelefone n'amarangamuntu yabo ubundi bakoherezwa muri Congo. Aba babaga bazanwe mu mutwe w'abarwanyi ngo bambutswaga na Rashid mu bwato bagaca mu kiyaga cya Tanganyika kandi ngo mu mezi 8 ya 2018 bambukaga nibura inshuro imwe buri kwezi. Abajyanwe mu gisirikare bose babwiye inzobere za Loni ko bashutswe nabo baziranye cyangwa bene wabo baba kure yuko bagiye guhabwa akazi Bujumbura. Abenshi muri bo baba ari abakomoka mu Burundi, Uganda n'u Rwanda. Raporo ivuga ko umwe gusa ari ukomoka muri Malawi ariko ko hari abandi baturuka muri Kenya, Tanzania, Afurika y'Epfo, Mozambique kandi ko abenshi bakiri Bijabo. Abenshi mu b'inzobere za Loni babashije bavuze ko imbunda, amasasu, imiti, ibiribwa n'imyambaro byaturukaga i Burundi. Bavuga ko ubwato Rashid yazanaga mwe barwanya ari nabwo yanakoreshaga azana imiti n'ibindi bikoresho kandi ko mu ntangiriro za 2018 yakundaga kugira Bijabo kugira ngo amenye neza ko byose byahageze amahoro. Dushingiye ku bikubiye muri raporo, mu kwezi kwa kabiri, ukwa kane no kwa gatandatu nibwo P5 yahawe imbunda zo mu bwoko bunyuranye hamwe n'amasasu n'ibindi biturika. Ibi byose byaba byaraciye mu ntara ya Rumonge bizanwa ha Bijabo. Izi nzobere za Loni zivuga ko zitabashije kumenya ahantu cyangwa ibigo bicuruza izi ntwaro ariko ko bazakomeza kubikoraho ubushakashatsi bikazashyirwa muri raporo ya nyuma. Gusa iyi raporo ya Oni ntacyo isobanura ku buryo burambuye ku bijyanye n'indi mitwe inyuranyijwe irya Amerika ryagiye rikoraho inkuru kwirwanira muri kariya karere ka Kivu y'Amajyepfo.
Urakoze Ganza kuri iyo nkuru tukivuga ko iyo raporo y'umugwi w'abahinga ba ONU ku byerekeye umutekano mukuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ambasaderi Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru muri Perezidansi y'u Burundi, mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije, avuga ko ari raporo y'ibinyoma ifise umugambi wo guteza umutekano muke muri ako karere hamwe no guteranya ibihugu bibanye. Tumutega amatwi.
Iyo raporo narayisomye nk'uko n'abandi bose bayibonye n'amafoto mu mugara yabonye, kuko ibintu bitangaje yumva ngo byakozwe n'abahinga ariko bakisunga amabwire y'abantu. Murazi yuko muri kano karere hariho abantu benshi bashobora guhabwa amafaranga cyangwa utundi tuntu ku buryo bashobora kubesha. Hariho inyungu rero za politiki zijyanye n'ubwo bubeshi butagira izina, kuko igihugu cy'u Burundi nta gihugu na kimwe muri kano karere gishobora gusotora. Nta n'umuntu n'umwe ashobora gukora ikibi avuye mu Burundi ngo aje gusotora igihugu kibanye icyo cyose cyangwa ngo hagire imigwi yitwaje ibigwanisho runaka yoshigikirwa na leta y'u Burundi. Ivyo rero ni ibinyoma, kandi nibaza yuko nabo nyene usomye iyo raporo nta cyemeza na kimwe batanga atari uko bishimikiza ku mabwire bagiye bati twabwiwe. Ivyo rero nta muntu yovuga ngo ni muhinga ari mu bushakashatsi ashobora kuzana amajambo nkayo adashoboye kuyatohoza ngo arabe yuko ivyo arikarabwirwa ari iby'ukuri cyanke ko atari inyungu za politiki zituma abantu bashobora kuja mu kubesha cyangwa abahinga ubwabo nyene bakaba ariko barabesha, kuko hariho inyungu za politiki bariko barakurikirana.
Ayo makuru muri ko mvuga ko atari yo ariko yatanzwe n'abahoze ari abagwanyi nka bose, nuvuga ko bose ari ababesha?
Niko ugira yuko ari ababeshe, kuko murumva yuko nabo nyine bagira bati twishimikije ku mabwire y'abantu. Ivyo rero ni ibintu udashobora gukorera kuri umuntu w'umuhinga uzana ivyemezo.
Umugabo yitwa Rashid yoba afise inzo mu Burundi yoba ariwe ajejwe kwinjiza mu gisirikare no kurungika ibikoresho ibigwanisho abo birungikira uyo murwi mubamumuzi canke nimumuzi?
Ica mbere mu nzego za leta n'iza gisirikare polisi n'izindi, jewe sindigera mbona umuntu yuvuga ngo hari umuntu witwa Rashid. Mbega umuntu witwa Rashid? Amazina ya Rashid, abantu witwa Rashid bangana gute ku isi? Umuntu ashobora kuzana ati hari umuntu witwa Rashid agira ibi? Jewe simbona yuko icyo cyoba ari ikintu gifite ifatiro. Nta murundi ari mu nzego za leta cyangwa z'igipolisi cyangwa z'igisirikare yitwa Rashid ibiciye inyuma y'amategeko ya leta y'u Burundi. Ivyo rero ni ibinyoma ibyo kubeshuza ngira ngo uyo muntu rero bavuga ngo yitwa Rashidi barakwiye kuzana amazina yiwe bakagira bati avaha abavyeyi biwe naba mutumba bako n'uyu aho ni abantu batahura bakagira ati uyo muntu koko ni murundi rero murumva neza yuko ari bihimbano atari bintu umuntu yofatira ko ngo agira ati namakuru atomoye yaronse aronkejwe n'abantu bitanga ndabahinga nabo ari abantu bironderera amarongo yabo bakagenda babesha bateranya ibihugu bateranya amareta bateranya akarere kugira ngo barabiye uko muri kano karere huguma ari umutekano muke abibutare babandanye bibutare ababandanya biba ibinabiriya babandanye basahura kano karere
ibintu mwibaza inyungu abo bahinga bawone bo bafite kugira ngo batangiye amakuru ibinyoma nize
ivo ni nyinshi muraze neza yuko hariho abifuje gutembagaza inzego zitorero n'abanyagihugu muri kino gihugu cy'u Burundi turabatesha muraze yuko hariho ibihugu rutura bimwe byafashe mu mugongo abo bashatse gutembagaza inzego zitorero n'abanyagihugu kukaba nkako n'abadatsinzwe bahungiye muri ibyo bihugu n'ibyo bibaha indaro rero iyo bagerageje kuzana n'amaraporo y'ibinyoma ngo ye mama mu Burundi hariko harabaho nyabwoko bagasanga sibyo ngo ye mama mu Burundi ngo hariko habibi byose abarundi bakerekana yuko ari ibinyoma ku buryo hagira n'abantu bagira bati igihugu cy'u Burundi ni nyabagendwa abantu bariko baricwa ku munsi baza mu gihugu cy'u Burundi bagasanga ni igihugu citekaniye ivyo rero ni ibintu bibabaza abantu baba bifundira ikintu na kimwe cyoshobora kwerekana yuko mu gihugu cy'u Burundi atakigenda muravye rero ino minsi yose tugiye muri ibi ibya Noe n'ubunani abarundi bashoboye kubihimbaza bibereye umutekano ntangere ni hari kubura kandi bagerageza kuzana bati rega twe turazanye basaka raporo kerekane ko mu Burundi bicika cyane hariho ingorane
ambassador Willy Nyamitwe umuhanuzi mukuru muri presidency y'u Burundi murakoze cyane gose kukanya mwaduhaye
murakoze cyane nawe
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Iyi raporo rero mwabyumvise hari imitwe imwe n'imwe iri muri muntara ya Kivu yepfo mwumvisemo ivugwamo by'umwihariko umutwe wa RNC bavuga ko ari ingabo za General Kayumba Nyamwasa. Nyamara burya muri karere k'intara ya Kivu y'Amajyepfo hari indi mitwe myinshi y'inyeshyamba imwe y'abanyamahanga indi y'abakogomani hariya rero cyane cyane muri teritwari ya Uvira na Fizi iyo mitwe itavugwa muri iyi raporo ni inkuru ya mugenzi wacu Vedaston Gabo uri Uvira
Imwe muri imitwe y'inyeshyamba zikorera muri teritwari ya Uvira ihana urubi n'igihugu cy'u Burundi hari umutwe w'inyeshyamba zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi za Red Tabara ziri muri grupu ma Kigoma umutwe w'inyeshyamba za FNL ya Aloyse Nzabampema iri Muhungu ndetse n'umutwe w'inyeshyamba za Forebu uri Mangwa usibye imitwe y'inyeshyamba z'abarundi ziri muri iyi teritwari hari indi mitwe y'inyeshyamba z'abakongomani nazo zikorera mu majyaruguru y'iyi teritwari ya Uvira nk'umutwe wa Maimai Kihebe Maimai Kijangara Maimai Kashumba Maimai Rwisura Maimai Nyerere Maimai Makanika Maimai Mushombe ndetse na Maimai Isel naho mu majyepfo y'iyi teritwari hari umutwe w'inyeshyamba za Maimai Rene Maimai Mpekenya Maimai Byamungu ndetse n'inyeshyamba za Gumino naho muri teritwari ya Fizi iri mu majyepfo ya teritwari ya Uvira naho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo naho hari inyeshyamba za Maimai ya Kutumba Maimai Ngarukiye ndetse na Gumino iyi mitwe yose ikabikorera muri sekiteri ya Tanganyika naho Maimai Murumba igakorera muri sekiteri ya Rulenge muri raporo za societe civile yagitanga kuri MONUSCO ndetse no kwa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo zerekanaga impamvu y'imitwe yitwaje intwaro igenda yiyongera muri aka karere Ruhanga Alexi n'umwe mu bagize societe civile y'Ubuvira
impamvu nyamukuru aka karere kagunze rangwamo izi groupe armées bizaba za banyagihugu abakongomani cyangwa se zivuye mu mahanga kuko bikunze kugaragara bo twibaza ko cyane bikunze kuba biterwa n'imiterere byaka karere nkuko mubizi Uvira ihanamiwe n'imisozi miremire ya za Bijombo Rurambo ni imisozi irimo n'amashamba urumva iyo hagiye mu magrupa arume biragoye muje kuri kugira ngo imzego z'umutekano zibe zashobora kubakurayo ikindi kigira kabiri urumva na karere kadakunze kurangwamo inzego za leta ubutegetsi se presque absa bwa ubutegetsi bwa gisivile cyangwa se bwa gisirikare urumva rero ntaco binona ibyo bakora barabikora badafite inkurikizi kuko ntanzego za leta ziriyo bityo rero bigatuma usanga bakunze kwakorera ibikorwa byabo ukunze gusanga ayo magrupe arme yidentifia mu makominote yabo urumva n'abana baho bari wabo quelque part naho bitemegwa na population na ayo makominote ariko bakunze kuvuga ko ari abantu bari aho kubwa impamvu zo kugwanira inyungu za makominote naho komunote zitabyemera bumva rero niyo mpamvu kunze gusanga kenshi bahari byabinategwa n'udukonflit umwe na tumwe tugenda tuvuka hagati yayo makominote bigatuma none ha magrupe aruma kunze kwiyongera
muri uturere tugenzugwa ni imitwe y'inyeshamba hari amakosa menshi agenda kogwa ni imitwe yitwaje ibigwanisho ko gushyiriraho amategeko gusoresha abagenzi n'abacuruzi banyura mu turere y'imitwe igenzura nyagamatungo gushimuta abantu ndetse no kwica abaturage Vedasenga bwo kubwijwe ya Amerika uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Ubuyobozi bwa komisiyon ishinzwe amatora muri Congo Seni ku rwego rw'intara ya Kivu yo mu manuko burabacuza amakuru aheruka gutangazwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ko hari udufuko dutatu twarimwe amajwi yabatoye Felix Tshisekedi twoba twatoraguwe ku mugezi hanze y'igisagara cha Bukavu ku telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima wiriwe
mwiriwe neza
nibihe vyemezo bafise ku vyerekeye utwo dufuko
Seni uyu munsi ubundi byavugaga ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi niba babanje gutangaza yuko ibya udufuko twatoraguwe tugera kuri dutatu tukaba twose twarimo amajwi y'abatowe umukandida watanzwe na UDPS ifatanyije na UNC na amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ariwe Felix Tshisekedi kandi tukaba twaratoraguwe ku birometero birenga icumi usohotse mu mujyi wa Bukavu ugana muri teritwari ya Warungu ariko uyu munsi byo Seni yavuze bihabanye n'ibyo Seni yavuze ko nta mifuka itatu yatoraguwe cyangwa yatakaye ahubwo hatakaye umufuka umwe Seni yaribyo yabitangaje yifashishije umutangabuhamya wavuze ko yabonye umufuka utakara ko watakaye muri karitsiye ya Nyarukemba ni hagati mu mujyi wa Bukavu ukaba rero waratakaye uvuye mu ikamyo yagendaga itwaye izo mpapuro z'amatora ahakusanyirizwaga amajwi uwo mutangabuhamya rero usanzwe ari n'umukuru w'iyo karitsiye akaba yemeje yuko we yabonye ngo ako gafuka gatakara akurikira abapolisi ngo abagarure bagatware ariko agarukanye ngo nabo bapolisi ngo asanga hari imodoka ngo aba yahasanze bamubwiye ko hari imodoka yagatwaye yindi yo mu bwoko bwa minibisi ngo bayikurikiye ntibabasha kuyibona
yego abo batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga utwo dufuko ngo twatowe ryari baravuga umunsi
bavuga ko twatoraguye ku munsi wa kabiri w'iki cyumweru hari ku bunani ko ari bwo utwo dufuka twatoraguye dutoragurwa ku nkengero z'umugezi mu birometero birenga icumi uvuye mu mujyi wa Bukavu ugana muri teritwari ya Warungu ku mugezi witwa Kidodobo ndetse bamwe icyo gihe nubwo uyu munsi bwo tutabashije kubona ubuyobozi bwa UNC aho batubwiraga ko utwo dufuka twahise tujyanwa ariko abo twasanze batwemereye ko utwo dufuka twahazanywe uzanwa ku biro bya UNC hano mu mujyi wa Bukavu ariko tugerageje kuvugisha umuyobozi wa UNC batubwira ko yagiye guhura n'abayobozi ba Seni abo twasanzeho batubwira ko ntacyo babitangazaho nubwo utwo dufuka batwakiriye bakatubika ariko batatubwira n'umubare watwo usibye umukuru w'ishyaka ku rwego rw'intara ariwe wabitubwira
Temi ubu ngubu umwuka uri mu baturage aho ngaho Bukavu umeze ute
abaturage bo icyo bavuga guhera no ku munsi w'amatora nyuma yawo hakurikiyeho amagambo yo kuvuga seni n'abajura mbese n'urwego bashinja ko seni bayishinja yuko ibogamiye ku butegetsi buriho bityo nibyo ba seni yatangaje biragoye kuba bahita babyemera kuko nko ku buyobozi bwa UNC iryo shyaka rya Vital Kamerhe ryifatanyije n'irya Felix Tshisekedi aribyo UDPS bo ibyo bikimara kuvugwa ku itariki ya mbere y'uku kwezi turimo hari kuwa kabiri bo bahise bakora igisa n'imyigaragambyo batwika amapine bamagana seni nyine nubwo itari imyigaragambyo yitabiriwe n'abantu benshi bo ubona ko n'ibivugwa biragoye kugira ngo baze kubyemera nubwo seni yo yabasabye gutuza bakarindira yuko amajwi atangazwa yuko amajwi yabo atigeze yibwa na gatoya.
Ariko muri uwo mwuka se inzego z'umutekano zo ziritwara gute? Hari abapolisi ubona mu mujyi benshi, hari abasirikari ubona, mbese byifashe gute mu rwego rw'umutekano?
Abapolisi bo ni abasanzwe, nta mubare udasanzwe ari w'abapolisi, usibye nko kuri seni ubona ko ho hari abapolisi bagerageje kongera umubare kuko ubundi habaga hari abapolisi hagati ya batatu na bane ariko uyu munsi hari abapolisi mbona barenga icumi niho nabonye hari abapolisi benshi ariko ahandi ho mu mujyi Bukavu umubare ni wa wundi nta n'imvuru wavuga ngo zihari cyangwa se ibindi usibye ibivugwa mu magambo gusa mu baturage bo nubwo bakuyeho uburyo bwo guhererekanya amakuru internet ikaba yaravuyeho ariko mu baturage bo ikindi nakwibutsa nuko aha muri Kivu y'Amajyepfo ni ahantu higanje abayoboke b'ishyaka rya UNC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bo rero bavuga ko bo bagenda umva amakuru bagenda bahererekanya bavuga ko umukandida wabo bashyigikiye ariwe Tshisekedi ari uzi imbere gutyo nubwo ntakiratangazwa na seni bo bakomeza kuvuga yuko mbese ukabona yuko mu gihe haramuka hatangajwe ibihabanye n'ibyo bafite muri bo bishobora gukurura umwuka mubi cyane.
Temisokuru, urakoze.
Murakoze cyane.
Mukanya gatoyi turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamarare ka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Louise Mushikiwabo yahoze ari umushikiranganji ajeje imigenderanire w'u Rwanda yashikiye icyese n'umunsi wa kane amabanga yo kuyobora ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa Organisation Internationale de la Francophonie OIF mu mfunyapfunya.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Congress Inteko Ishinga Amategeko nshyashya yatowe mu kwa 11 gushize irimo irarahira kugira ngo itangire imirimo yayo ku mugaragaro. Muri iyo mihango harimo gutora uzayobora umutwe w'abadepite. Itsinda ry'abademokrate ryiganjemo muri uwo mutwe ryatanze kandidatire ya depite Nancy Pelosi w'imyaka 78 n'umwe mu bahagarariye leta ya California. Abarepublikani nabo batanze umudepite witwa Kevin McCarthy, nawe n'uwo muri leta ya California. Itora rero ry'uzayobora umutwe w'abadepite riraba mu kanya kaza.
Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, komisiyo y'igihugu ijejwe amatora yatangarije itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP uno munsi wa kane ko ugo rwego rushobora gusibisha itangazwa ry'ibiharuro by'agateganyo byavuye mu matora yabaye ku munsi w'Imana urangiye.
Muri Sudani, abashinzwe umutekano barashe ibyuka biryana mu maso mu bantu bari mu myigaragambyo uyu munsi. Abo baturage bari bagiye ku cyicaro gikuru cy'ishyaka rya Perezida Omar Bashir mu mujyi w'icyambu cya Port Sudan ku nyanja itukura bajyanye urwandiko rusaba leta ye kwegura no gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho.
Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri Radio Ijwi rya Amerika muri aka kanya haniho bigarukiye. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuari Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguri. Wabihagarariye ni Edi Gwema. Kuri mikro ari kumwe nanje Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi. Mukomeze mugire umugoroba mwiza, murakarama.